Nzamba.
Nzambira samirana.
Niriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gati kakawe kaze mu makuru yo kuri uno munsi wa gatandatu igenekezo rya 19 gatugutumwa ka 2024 ayo tukabateguriye tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Hari abarundi 8 bafungiwe mu gihugu cha Mozambique haraheza amezi 5 abarundi bakaba bari bagiye muri ico gihugu kurondera ubuzima igipolisi kijejwe uruza n'uruza kikaba kiriko gisaba amahera kugira ngo barekugwe barungikwe iwabo. Ihuriro ry'abarundi baba ku mugabane wa Buraya FODIB ririyamiriza umunsi mukuru wiswe Burundi Day uri kuratunganywa mu gihugu cy'Ububiligi n'abavuga ko baserukira abarundi baba hanze. Iryo huriro nibona ko ico gikorwa cyateguwe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo babandanye gutandukanya abarundi baba mu mahanga. Mu kiganiro ku isoko naco cyo kuri uno munsi tugaruka ku makenga y'abarongoye imigambwe ku bijyanye n'ikirangamizi cy'amatora babona ko gica kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Kaze mwese mwido nido mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Abarundi 8 bari bagiye mu gihugu cya Mozambique kurondera akazi ko kwisumamwo bafungiwe muri ico gihugu haciye amezi 5 igipolisi kijeje gucungera imbibe n'uruza n'uruza muri ico gihugu gisaba ko umwe wese yotanga amafaranga 30,000 muri ico gihugu kugira ngo batahukanwe. N'inkuru ya Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe bo mu miryango y'abo bantu 8 bafungiwe muri Mozambique yabitumenyesha ngo bafashwe n'igipolisi cha Mozambique kijejwe gucungera imbibe mu ntara ya Nampula haraciye amezi 5. Isoko ryacu rikatumyesha ko uko ari 8 bari bagiye kurondera akazi ko kwisumamwo muri ico gihugu. Bamwe muri bo bakaba hari abandi baremerewe kuronderegwa akazi n'abarundi bava muri ico gihugu cha Mozambique haraciye imyaka myinshi. Ayo makuru akatumenyesha ko muri abo hariho abafunzwe kuva icyo gihe cyose abambo batigeze babimenya kuko bagifatwa igipolisi cyaciye kibaka uburyo bwo gutumatumana ko amakuru bari bafise. Bamwe mu miryango bashoboye kuronka amakuru y'ababo bavuga ko bituye ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu bya Zambia, Mozambique na Malawi ariko ngo ntacyo bwigeze bukora kugira ngo abo bantu bari kugwe babandanye iyo baja canke basubizwe mu gihugu cyabo. Ubu igipolisi cya Mozambique kijejwe gucungera imbibe n'uruja n'uruza cyafashe ingingo yo gutahukana abo bantu ariko bagasabwa ko umwe wese atanga amafaranga 30,000 yo muri icyo gihugu, ni ukuvuga 2,000,000 zirenga z'amarundi. Ayo mafaranga ngo akaba ari impamba y'abapolisi bazobaherekeza. Isoko ryacu rikatumenyesha ko bafise gushika ku munsi wa mbere itariki 21 za kuno kwezi ngo batayatanze baduca bimurirwa mu yandi mabohero, aho kumenya amakuru yabo canke kurekugwa bizoba bisigaye bigoye. Iyo miryango isaba abaserukira Burundi muri ibyo bihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo abambo bashobore kwidegembya.
Arakenuye Jean Baptiste Bireha. Tubandanye mu buraruko bw'igihugu. Abakuru n'abanywanyi b'imigambwe bo mu ntara ya Muyinga barasabwa kwitaba amatora yimirije mu mutekano no mu bwumvikano mu butandukane bwabo. Ako kamo katewe na buramatari w'iyo ntara Jean Claude Barutwa nayo kuri uyu wa kane yabasabye kuganira cyane cyane imigambi y'iterambere y'igihugu byose bakabikora ata ugira urutoke uwo badasangiye umugambwe n'ibindi. Tumutega amatwi.
I'm not sure.
Turabandanya ayo twabateguriye ihuriro ry'abarundi baba ku mugabane wa Buraya FDIB ririyamiriza umunsi mukuru wiswe Burundi Day uri kuratunganywa mu gihugu cy'Ububiligi kugenekezo rya 2026 uku kwezi n'abavuga ko baserukira abarundi baba hanze mu ihuriro FDIB bavuga ko uwo munsi mukuru batawuzi kandi kuri kurategurwa n'akagwe k'abarundi gashigikiwe n'ubutegetsi bw'u Burundi hamwe n'umugambwe CNDD-FDD. Claudia Turinya na Anderson arongoye iryo huriro avuga ko uyu munsi mukuru uri kurategurwa wa ari ntumbero y'umugambwe CNDD-FDD wo kubandanya gutandukanya abarundi bari hanze y'igihugu. Iryo huriro rigasaba abarundi baba mu bihugu bya Buraya kutitaba ko kama kuko ibiriko birakogwa biteye kubiri n'amategeko. Tumukurikire.
Ishirahamwe Forum de Diaspora Burundaise FDIB ryarasohoye urwandiko ejo haheze itariki 18 z'ukwezi kw'icumi. Ubwo rwandiko rwashaka kumenyesha abanywanyi ba FDIB, kumenyesha abategetsi b'u Burundi, kumenyesha abantu bose yuko ikintu kiriho kirategurwa cyiswe Burundi Day. Icyo kintu kiriho gitegurwa na organisation yiyitirira yuko ari Diaspora Burundaise, ifadikanije n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, ifadikanije kandi n'amakomite y'amasection y'umugambwe uri kuri ubutegetsi CNDD-FDD mu bihugu bitandukanye, ko itunganywa y'icyo kintu cyiswe Burundi Day. Ishirahamwe FDIB ritarimwo na gatoya. Ishirahamwe FDIB ntiriri muri iyo Diaspora Burundaise, iyo yitirira Diaspora Burundaise, kuko turemeza yuko uko kwitirira Diaspora Burundaise kandi batatu representa nkuko bimeze kandi barishizeho bakuyemo ama diaspora yarasanzwe atunganijwe mu bihugu basanzwe bakoreramo, yuko ico kintu twebwe cha Diaspora Burundaise tutarimwo, kandi n'ico kintu cyo gutegura uwo munsi witiriwe ngo Burundi Day tutarimwo na gatoya. Ishirahamwe FDIB ryashaka kuvuga riti uko gutegura uwo munsi witiriye Burundi Day uko no gushiraho iyo Diaspora Burundaise ishigikiwe na guverinoma y'u Burundi, ishigikiwe na Ministère des Affaires étrangères y'u Burundi, ishigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi i Burundi, atakindi igamije atari gutandukanya abarundi kugwego runini. Nashaka gufata kano kanya kugira ngo mpamagarire abarundi bari muri diaspora zitandukanye, bari mu bihugu bitandukanye, yuko boje hamwe bakarabira hafi ibiriko biraba, ariko bakaguma bafatanye mu nda kugira ngo ibiriko biraba ntibatandukanye, kugira ngo ibiriko biraba ntibihave bituma kumbure baja mu bintu bishobora kuba bitandukanye n'amategeko. Ariko kandi nashaka gusaba abariko barabikora bareke gukora ibintu biteye kubiri n'amategeko, bareke gukora ibintu biteye kubiri n'akarangamutima k'abarundi, ahubwo bagerageze bashobore gukora ibintu bishobora guhuza abarundi gusumba ibintu bitandukanye abarundi.
Inzamba
mu kiganiro ku isoko cuno munsi tugaruke ku makenga y'abarongoye imigambwe kubijanye n'ikirangamitsi cy'amatora babona ko giciye kubiri n'ibwirizwa shingiro kandi bigatuma haba igifungo mu matora yimirije. Ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Thierry Bigirindavi.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umugwi seluje no gutegura amatora kuri uno wa kabiri washize habona kirangamitsi cy'amatora yo mwaka 2025 kwigenekerezo ya gatanu ukwezi kwa Ruheshi. Hazaba amatora y'abashinga amateka n'ayabagize inama mpanuzo cyangwa y'amakomine. Amatora y'abatenguza amateka azaba kwigenekerezo ya 2023 ukwezi kw'indwi. Aba kuri mitumba nayo ari ku gihe cy'amezi 25 ukwezi k'umunani wa mwaka 2025. Abarundi bakwije ibyangombwa bisabwa n'amategeko basaba kwiyandikisha kugira ngo bazoshobore gutora kandi baze banitoze. Ikiringo cyo kwiyandikisha ni ku kwezi turimo ku 10 kuva ku gihe cy'amezi 22 gushika ku gihe 31. Ariko rero ico kirangaminsi nticashimishije abarongoye imigambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi bakagiriza umugwise ni guhunyanga ibwirizwa shingiro no kugira ikirangamitsi cyerekana ko ubwigenge mu matora yimirije atazoba ari kirenga. Ibyo nibyo tubwira tuganire ko muri kino kiganiro ku isoko mushikirizwa na jewe Thierry Bigirindavi nkaba ndabahaye ikaze. Mukiganiro yahaye amenyesha makuru kuri wa kabiri uheze igenekezo rya 15 bitugutu mu 2024 Prosper Ntawami yarongoye mu Guseni asaba abantu gusidukana niyo nka baze kwiyandikisha agatera nakama barongoye imigambwe guhimiriza abanywanyi babo kugira bitabire ibyo bihe twimirije
nkuko mwabikurikiranye muri nama duje kugirana naberwa n'ivy'amatora twabashikirije urutonde rw'ahantu hazobera iyandikwa ry'abazokwitaba amatora twanabashikirije kandi n'ikirangamisi cy'amatora twongera turabashikiriza ikiringo cy'iyandikwa ry'abazokwitaba amatora ico dusaba rero ubwa mbere nuko abantu duje kubonana ivyo biringo bo bimenya hama twabasaba ko bo kwitegurira neza amatora mu 2025 nako kwitegurira neza ubwa mbere bwogo no kwiyandikisha kugira umuntu azoyitabe ari uwifuza kuzotora yitaba amatora ari n'uwifuza kuzokwitoza yiyandikisha kuko utazoba yiyandikishije ntashobora no kuzokwitoza hama ikindi naco na cyane cyane ku banyamigambwe twifuza yuko bufasha mu kurarika abenegihugu nakabanywanyi b'abamigambwe bitabaye amatora tugasaba inzego z'intwaro hagati mu gihugu korohereza abenegihugu kugira ngo bashobore kuronka impapuro zisabwa bashobore kwiyandikisha hama ikindi naco nibaza ko ari igikorwa ca bose n'ukurarika abenegihugu kugira ngo isango ryo ku itariki ya 22 z'uku kwezi bitabiga igikorwa c'iteka c'igihugu cyo kwiyandikisha kugira bazokwitaba amatora y'imirije muri rusangi kwari guhanahana ivyiyumviro kuri ivyo bikorwa bitatu bikuru bikuru byemirije muri iyi minsi kugira tuzokwitaba amatora bizogende neza cyane intumbero nyamukuru y'igihugu nuko ayo matora aba ingorane zoshobora kuza zitewe n'iki cyangwa kiriya turi kumwe tugashobora kwitorera umuntu tubasaba rero nk'abenegihugu umugabo umwe wese mu byajejwe no kwitaba amatora ukwitaba amatora ikintu cya mbere cyerekana kugira bitaba amatora no kwiyandikisha rero twobararika yuko kuva ku itariki 22 z'uku kwezi gushika 31 inkoko niyo ngoma basidukane niyo nka namwe turabatumye bamenyesha makuru mubwira abarundi bakwije ibisabwa bitaba amatora mu kwiyandikisha
ariko rero ico kiranga minsi cyashikijwe no mu Guseni ticanyuze abarongoye imigambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bakabona ko ico kiringo batanze ari gito kitazoborohereza gushira hamwe ngo bashobore kugira inani umugambwe Sahwanya Frodebu na Kodebu iragijyandadaye barasohoreye hamwe itangazo kuri umunsi wa kane uheze kuwa 17 mwaka 2024 aho biyamirije ico kiranga minsi kefa nibiza rongo y'umugambi Kodebu muri iryo tangazo asaba seni kongereza ico kiringo kugira ngo imigambwe ibishaka izoshobore kuja hamwe igira urunani
twasohoye itangazo kugira tugire ico dushikirije kuri ico kiranga minsi aho twagarutse kuvyerekeye ikiringo cyo gutanga amakandidatire kwa zokwitoza mu bibanza z'abashinga amateka no mu bibanza z'abahanuzi b'amakomine aho berekana yuko gutanga ayo madosiye bizotangura itariki 9 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka mu gihe amatora bitegura ko azotumwa ko na nyicuro mu kw'igihugu kwinekerezo rya ndwi ico gihe nyene iteko rigenga amatora riratekanya yuko hashobora kubaho inani z'imigambwe izo nazo zigakorwa ari uko amatora yamaze gutumwa ko n'icyo mu kw'igihugu bikaboneka ko atumwe ku itariki 7 hagatangura gutangwa amadosi itariki 9 atakiringo mu Guseni wasigaje kugira ngo abakeneye kuja mu runani bashobore kubitegura ikindi nuko ico kiranga minsi cashikirijwe imigambwe itagishijwe inama twitaze tuzi yuko tugiye ngo tugishe inama gato tugasanga ahubwo baje kutubwira ibikorwa biza byaraheze ikindi twabonye nuko ikiringo cyo gutanga ayo madosiye ari kigufi cyane kuko iminsi 15 canke 10 ku matora y'abashinga amateka no kuyabahanuza komine ari gito cyane tugasaba yuko rero izo biringo byose zongererezwa twasabye yuko ikiringo cyo gutanga amadosiye cyo tangura n'imiburiwe nyuma y'iminsi 60 amatora yamaze gutumwa ko hanyuma ibiringo byo gutanga amadosiye ku bashinga amateka no kubipfuza kuba mu nama za komine bikunguruzwa n'imiburiwe buri iminsi 7.
ekani mugambwe SNL wa gatogwa sa uri yamirize ico kiranga minsi casohowe n'umugwiseni ukabona ko harimwo kamwanda wa mama mu gutora n'abazogira rosansuma cyane cyane ko hashizwemo abakomoka mu mugambwe umuri ku butegetsi gusa SNL kerekana ko hazoba hari umwanya munini kandi hagati y'ikiringo cyo gutanga intonde n'igihe cy'amatora bakaba babona ko bishobora gutera umutekano muke abazoba bariko baritoza SNL gasaba ko haba umuco mu gushyiramwo bose mu itunganywa ry'amatora ibyo bikaba muri kahise k'amatora mu Burundi ariko byama bitera ukwinubana hagati y'imigambwe n'umugwiseni aha kabari naho turangirije kino kiganiro ku isoko cyo kuri ubu wa gatandatu ugenekereza rya 19 gitugutu mwaka 2024 mwagishikijwe na jewe Thierry Bigirindavyi nkaba ndabike banuye naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.
Arakoze Thierry Bigirindavyi. Imbere yo gusozera n'amakuru tubabwira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi tuyasomegwa na Audience Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba. Ikaze mwese muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inondwi tuyatangurire kukimenyesha makuru iwacu cyanditse ku ibura ry'ibifungurwa bikwiye rirangwa mu mashuri y'uburaro mu gihugu cy'u Burundi. Ku bw'icyo kimenyesha makuru munaho leta yongereje udufaranga tugenewe buri munyeshuri kubijanye n'ibifungurwa utwo dufaranga ngo ntidukwiye twavanywe ku 1400 ku munyeshuri ku munsi dushirwa ku 2000 bisigura ko umwe wese afungura buri munsi amagarama 200 y'umuceri igarama 300 z'ubufu bw'imyumbati hamwe n'amagarama 250 y'ibiharage. Iyo ngingo yo kuduza utwo dufaranga ikaba yafashwe mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'2024. Abanyeshuri ngo ntacayi bakinywa kuko bafungura kabiri ku munsi ku murango no mwijoro gusa. Uko kudafungura ibikwiye ngo birafise ingaruka mbi kuko mwimbo udaheza ngo ube mwiza. IBM News naco kivuga ku bagwanyi ba FNL bari mu gihugu cha Congo iharanira demokrasi bagiye gutahukanwa mu Burundi ku bushake bwabo bikaba byashikirijwe na Huang Xia intumwa idasanzwe y'umunyamabanga wa ONU mu karere k'ibiyaga binini hari ku igenekerezo rya 8 uku kwezi kwa 10 mu nama ya ONU ijanye n'umutekano mu bihugu by'akarere k'ibiyaga binini. Avuga ko utwigoro turiko turakogwa kugira ngo abagwanyi basubizwe mu bihugu baturukamwo. Akarorero atanga ngo nabo ba FNL bumvise akamo batewe ngo bagiye gutahukanwa vuba bakanasubiza ibirwanisho byabo ku bushake kugira ngo basubire mu Burundi naho atavuze igitigiri cabemeye gutaha. Asaba ibihugu byo mu karere korohereza abagwanyi bifuza gusubira mu bihugu baje bavamwo. Tubandanye na SOS Media cyanditse ku mutekano muke urangwa mu ikambi impunzi izareka mu gihugu cha Malawi aho hagati muri iyi ndwi abantu bitwaje ibigwanisho bicira umuriro bibye mu mabutike y'abarundi n'abanyarwanda. Abo basuma ngo bari bambaye impunzu zisa n'izigisirikare cico gihugu cha Malawi ngo bakaba bari mu modokari isa n'igipolisi cico gihugu. Eka mbere ngo hari umudandaza w'impunzi ituruka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko yibye miliyoni 3 z'amakwaca. Burundi Echo imbere yo gusozera amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi cyanditse ku ibura ry'imiti ridangwa mu gisagara cha Bujumbura. Iryo bura ryatumye igiciro cy'imiti kiduga kuko amazu acuruza iyo miti aduza igiciro uko abishatse. Ibyo bikunyugwa n'uko iva hanze yagabanutse kuva mu mwaka w'2021 amahinguriro nayo yo mu Burundi agahingura intica ntikize. Ni kuri iyo nkuru yibura ry'imiti tugarukirije ko amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi udaso nimbona na yabashikirije nkaba ndabifurije kuranirwa aho muri hose naho utaha kuri Radio Inzamba agateka kaho. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
arakenuye Odas Nimbona ningaha duciye dusozera makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwayakurikiranye Josephine Dotsunzimana na yabashikirije ndabifurije kuranigwa mubanye no mu byanyu naho ubutaha.